iyi mumbiriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda naho mu Burundi ni ku murongo migufi ku metero 25.31 na metero 41 naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri web3@ radio yacu vewa.com. Maramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidenio Ngabo nyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Tabahaye ikaze mwese mu makuru yacu. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 15 ukwezi kw'umunani mwaka w'2020. Turahera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini akurikijwe n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Hanyuma guhera isaha 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, Uburundi buriko bwitegurira gusaba ububirigi n'ubudagi inshumbusho yo gusanasana imvune zose n'ingaruka zatewe n'imyaka izo bihugu byamaze bibukoronije. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Diane Nini Nahazo.
Amakuru y'ijwi rya Amerika ryahawe n'umwe mu bakorera inama nkenguzamateka y'u Burundi iri kiraheraheza ikiringo cyayo, ariko ntashimiye ko amazina ye watangazwa. Yemeza ko ivyo mugambi vyavugiye mu nama yabereye Gitega ku mugwa mukuru wa politiki itariki imwe y'uku kwezi. Ni inama yahuje abakenguzamateka bahejeje ikiringo cyabo, bashasha bataratanguye icabo, abashinga amateka bashasha, abagize umurwi ujeje kumenya ukuri no kunyanisha Abarundi sévère mu mfunyapfunyo, indongozi z'amadini n'abanonose ivyakahise. Isoko ryacu ryatubwiye ko muri rusangi Uburundi buzosaba ububirigi n'ubudagi amamiliyaridi n'imiburiburi 43 y'amadolari ya Amerika. Majambo yiwe mu kiganiro twagiranye yatubwiye ati ndugure twamugina. Ububirigi ahanini bubwizwa kuriha ingaruka zatewe n'inzangu zifatiye ku moko zifise imizi mu bukoroni bwabwo. Ubudagi nabwo tuzogusaba ko budushumbusha dufatiye ku nka 224 umwami mwezi Gisabo yatanze nk'amande mu 1993. Hari gihe uruhande rw'umwami rumaze gutsindwa intambara yaruhuza n'ingabo z'ubudagi, gutyo umwami akagondozwa yemera ya masezerano y'ikiganda abanje kuriha iyo hadabu. Abahinga mu by'ubutunzi bazoduharurira agaciro izo nka ubuzira zifise kuva ku rushato gushika ku mahembe. Ndugaye twamugina. Ikete ririmo dosiye Burundi butegekanya kurungikira ububirigi n'ubudagi nk'uko kandi makuru dukesha umwe mu bategetsi bo mu biro by'umukuru w'igihugu avyemeza riri mu minwe y'umukuru w'inama nkenguzamateka Reverien Ndikuriyo arindiriye kubisikanya na mushasha azomusubirira. Amakuru ataremezwa n'impande zose vyega avuga ko kandi ko ubudagi bushobora kuba bwaramaze gutangura imishikirano n'u Burundi, kuko hoba hari n'umurwi w'abarundi bagiye Berlin ku mugwa mukuru w'ubudagi muri kahise kavuba ku vyico kibazo. Hagataho muri dosiye bitegekanije ko irungikirwa vuba ubudagi n'ubirigi, leta y'u Burundi isaba ko ivyo bihugu bisubiza bidateze ibikoresho ndangamuco vyatwaye vyaba izavuye mu mazu ndanganico n'ahandi. Bimwe muri ivyo bikoresho isoko ryacu mu nama nkenguzamateka ryabandanije ritubwira ko biri mu mazu ndangamico y'ivyo bihugu, ariko na cane cane ivyinshi biri mu bubirigi. Dosiye y'u Burundi gusaba ibihugu vyabukoronije gushumbushwa si nshasha. Mu 2018 hari umurwi wari warashizweho ngo wige ico kibazo, gusa kuri ino nshuro ino dosiye ivyukiye rimwe n'iya Congo nayo iri kwisaba inshumbusho. Ku ruhande rwa Congo bo batanguye kwisaba ububirigi mu kwezi kwa gatandatu no mwaka, umwami w'ico gihugu amaze kuvuga ku mugaragaro ko yicuza ubukoroni igihugu ciwe cagize muri Congo. Ububirigi ahatuributsa ko buheruka gushinga umurwuzo wo kwiga ku ngaruka ubukoroni bwabwo bwagize mu karere k'ibiyaga bigari. Mu bagize uwo murwi harimo Umurundi ariwe Musenyeri Jean-Louis Nahimana yahoze atwara umurwi ujeje ukuri no kunyanisha mu Burundi sévère mu mfunyapfunyo. Harimo kandi n'umunyarwandakazi Laure Uwase igenwa ryiwe ritanejereje u Rwanda rumwagiriza gupfuvya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hambavu y'ubukoroni Uburundi hari kindi bwagiriza ububirigi kuba bwoba bwaragize uruhara mu mvururu zatanguye mu 2015 perezida Pierre Nkurunziza amaze kwitora izindi manda. Kuva ico gihe ubutegetsi bwa Gitega ntiburasubira kurabaryiza ico gihugu cari mu vyahoze kibushigikira mu migambi y'iterambere itandukanye harimo n'iyaciye ihagarara.
Urakoze Diane. Tukiri mu Burundi, impunzi za mbere z'abarundi bahungiye mu Rwanda bazotangura gutahukanwa itariki 2020 z'uku kwezi k'umunani. Iyi ni imwe mu ngingo zafashwe n'inama nyabutatu yahuje Burundi urwanda na HCR ku munsi wa kane mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika. Elise Villechalan amenyesha ko iyo nama nyabutatu yahuje abaserukira Burundi urwanda rwakiriye izo mpunzi hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR bibitaho. Yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa video conference kubera ikiza cy'umugera wa corona kitorohereza ingendo. Hemejwe ko igice cya mbere cy'abifuza gutaha ku gushaka kwabo kizotahukanwa itariki 27 z'uku kwezi. HCR ivuga ko izo mpande zose zihaye indwi zibiri kugira zitegurire icyo gikorwa, ibona ko kitoroshe. Umuvugizi wa HCR avuga ko ari ingingo yumvikanywe ko n'impande zose, gusa yemeza ko hazotahukanwa impunzi zobyisabira ku giti cyazo kiretse kwandikira hamwe urwandi. N'igihe hari abari bishyize hamwe barenga 600 bo mu ikambi ya Mahama basaba gutahukanwa. Ku ruhande rwayo Leta y'u Burundi imenyesha ko yiteguriye kwakira impunzi z'Abarundi ziri mu guhunguka ziva mu Rwanda. Mu itangazo ubushikiranganji bw'umutekano iterambere ry'amakomine n'intwayo hagati bwasohoye ejo kuwa gatanu ku mugoroba, buvuga ko abazotaha bazoshikira mu ikambi y'agateganyo yasongore mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'igihugu. Bwasomwe na Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubwo bushikiranganji.
Ni kambi ishobora kwakira impunzi nyinshi zishika ku gihumbi, ariko kubera iki kiza cya coronavirus bazogabanya hamwe kwakira nk'abashika ku 500. Ariko uruhande rw'u Burundi rwaramenyesheje yuko nubwo boza ari benshi barenga abo rufise ahandi rushobora guca rubakirira ata kibazo. Ikindi naco twumvikanye nuko babaye benshi cyane bashobora no kuzoca bate no kuzokwakirwa inshuro kabiri mundu nkuko biriko biraba ku mpunzi ziva mu gihugu cya Tanzania. Twumvikanye rero yuko wa mbere uzokwakirwa ku itariki 27 turuko kwezi nyene kumunani no kuvuga mu ndwi zibiri ziza. HCR yo igisata cyo mu Rwanda no guca babandika n'ingoga bose ariko baravyifuza. HCR yino mu Burundi ifatanyije n'u Burundi bashobora bategura neza bagasubiramo iyo aho bazoshikira n'ibyo bazoshika bafashisha byose kugira ngo icyo gikorwa kize giheze kigende neza. Kumwe nayo bizogenda neza na neza imodoka zo mu Rwanda zivuye mu Rwanda zizozana izo mpunzi n'ibyago byose amazishike ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda zishitse ku mupaka zishe zihagarara, hanyuma abo Barundi bacu baveyo bajabo ku mupaka bashe binjira mu zindi modoka ziba zitonze ino hakuno n'ibintu byabo, hanyuma cyerekera zibandanya zibazana aho muri icyo kigo cy'isongore. Murazi ko naho nyine batamara umwanya bazoca bajana ku makomini yo baje bava. Murazi yuko ibice birenga 58% ku ijana z'impunzi zose ziri mu ikambi y'Imahama bose bavuka mu ntara ya Kirundo. Sigura yuko badashava ngaho Ingozi batera babajana iwabo mu makomine basanzwe bamukamo.
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda, habahinga mu by'amategeko bavuga ko kuba abacamanza mu gihugu ataremera ko umuntu akurikiranwa ibyaha yotanga ingwati canke abamuhagarariye bituma abikiye ku byaha bose bakurikiranwa bapfunzwe by'agateganyo, bikabambura uburenganzira bwabo bwo gukurikiranwa badapfunzwe. Ibindi kuri iyi nkuru na Asunta Kaboyi.
Mu itegeko ryerekeranye n'imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha mu ngingo yaryo ya 81 ivuga ko ukekwa w'icyaha ashobora kurekurwa by'agateganyo hatanzwe ingwate byemejwe n'umugenzacyaha ku cyaha cyoroheje no ku cyaha gikomeye. Umushinjacyaha ku byaha byose bitangirwa ingwate hakurikijwe ibiteganywa n'iri tegeko, ndetse n'umucamanza mu rubanza ku ifatwa n'ifungo ry'agateganyo n'igihe cyose urubanza rutarapfundikirwa haba ku rwego rwa mbere cyangwa mu bujurire. Iyo ngwate ituma uyitanze yitaba urukiko kandi igatuma haboneka ubwishyu bw'ibyangijwe n'icyaha. Tom Murisa n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda aho yigisha amategeko yasobanuriye Ijwi rya Amerika ko mu bihugu bigize Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda ari rwo rutemera kuba rwafunga urukekwaho icyaha atanze ingwate. Uyu munyamategeko agashimangira ko ibi bibangamiye uburenganzira bw'uregwa.
Niba uregwa icyaha katubwe nk'uko mubiri yaregwaga wenda 40 million ukazana abantu bo kuguhagararira cyangwa ukadepoza sheke ihwanye n'ibyo barimo bakurega. Nuko ngo detansiyo za biriya bihugu abantu ntibakigujya muri detansiyo muri gihugu ni umukene n'udafite umuntu uzwi. Abantu benshi baburana bava hanze kubera ko twebwe beiro yacu itegeko ntabwo riri kiriya n'abacamanza ntibarayumva kandi iri mu itegeko beiro iri mu byengengera y'imakiyongeza arusha n'abacamanza bo bindi bihugu bo baravuga bati kubera iki mu Rwanda batagira bailo ni gute mwubahiriza presumption d'innocence nta bailo mufite ababwiye ne bailo turayifite batko nta muntu urarekurwa on bailo iyo muye n'abavoka muri iri shuri ryabo rya RPD ndababaza ninde waburaniye umuntu akarekurwa on bailo
bamwe mu bunganira abantu mu nkiko muri iki gihe isi n'u Rwanda byugarijwe na COVID-19 basaba abacamanza ko bakwiye kubahiriza itegeko risaba ingwate bagafasha abantu kuba barekurwa batanze ingwate mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira bw'uregwa Faustin Murangwa aba mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda
kera mu mategeko y'u Rwanda bateganyaga ingwate nta alternative yo kudafungwa ariko bakayiteganya ku byaha rimwe yarafunguye birishyira ku byaha byose rero biha umucamanza bwa bubasha bwaguye bwo kuba mu by'ukuri hari n'ubundi buryo umuntu yatangamwe ingwate akaba yakurikiranwa ari hanze akenshi abangaba bo turi kuvuga bose nibyo bakurikiranweho ibyaha bijyanye no kumunga ubukungu niba umuntu yategetse yatanze ingwate irenze amafaranga umukurikiranyeho akaba ikintu akaba agaragaza yuko igihe cyose azatsindwa n'urubanza ayo mafaranga yafatirwa akarepara ibyo yangije kuki ubwo burenganzira atabuhabwa
mu minsi ishize muri za kasho za polisi hagaragaye imibare y'abanduye virusi ya corona bahafungiye ibi byatumye ubuyobozi bufata ingamba zo kubanza gushyira mu kato abafungwa bashya bakabanza gupimwa COVID-19 mbere yo kwinjira muri kasho ni ibintu bikomeje kuvugwa ko bibangamiye ababuranyi kuko usanga iminsi uregwa bagomba kugezwa imbere y'umucamanza irenga bitewe n'akato abanza gushyirwamo urukiko rw'ikirenga se ruvuga iki kubivugwa n'abaregwa ndetse n'abunganizi babo Ntizibyaye Faustin ni umuyobozi w'uru rukiko yabibwira Dijwi rya Amerika
icyo ni ikintu twitwararika cyane n'urwego rw'ubushinjacyaha ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha turacyitwararika ariko nk'uko mubizi COVID nyine 19 ituma dukorera mu bihe bidasanzwe nubwo tugerageza gukoresha ikoranabuhanga ariko bidukoma mu nkokora nyine ku buryo gahunda iba yateganyijwe itagerwaho nk'uko umuntu aba yabiyiteze
impuguke mu by'amategeko zivuga ko mu gihe habayeho icyago kitari giteganyijwe mu mategeko hatekerezwa uburyo uregwa atakwirengera ingaruka zose
ariko constitution yacu ari amategeko mpuzamahanga ari n'amategeko yatagenga imiburanishirize y'imanza nta prinsipe ya exception ihari ivuga yuko iminsi umuntu yakamaze kuri polisi iyo irenze ashobora gukomeza gufungwa nta exception ihari niba ari iminsi itanu kuri polisi ukamara icyumweru iyo ugeze imbere y'urukiko urukiko rurabanza rukakurekura ukaburana uva hanze iyo ni prinsipe nta na exception iriho ngo wenda ngo ijuru ryaguye ngo isi yapfuye nta exception ihari
ni kenshi abafunzwe muri iki gihe bakomeje gusaba inkiko ko bafungurwa kubera iki cyorezo ariko abayobora ubutabera mu Rwanda nabo bakavuga ko abakekwaho ibyaha batagumya kwidegembya
ikigamijwe gikomeye ntabwo ari ugufungwa byo gupfa gufungwa umuntu abafunzwe akurikiranyweho akekwaho icyaha ubwo rero ni ugushyira ibintu byose muri rusange umutekano rusange w'igihugu uburenganzira bwa buri muntu kubahiriza amategeko byose tugomba kubifata muri rusange ntufate akabazo kamwe ku ruhande rumwe abo bantu baba bakekwaho ibyaha ariko nanone amategeko agomba gukurikizwa kugira ngo ibyo byaha bakurikiranyweho bishobore gukorwa ku buryo bukurikiza amategeko niyo mpamvu iyo tuganiye n'inzego zose dukorana tukarebera hamwe uburyo amategeko yashobora gukurikiza kizwa ariko nanone dukomeza kwirinda iki cyorezo cya COVID.
Ikibazo cyo kwirinda COVID-19 cyahinduye uburyo ukekwaho icyafungwa muri ibi bihe. Bamwe mu baregwa basigaye bagaragaza ko bamara iminsi myinshi muri polisi bataragezwa imbere y'ubushinjacyaha. Abayobora ubutabera nabo bakagaragaza ko icyangombwa ari ukubungabunga ubuzima bw'uregwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mubandanya gutega amatwi radio y'Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tugenze kuri wa mwanya tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro cyacu tugere mu gisata cy'impunzi aho impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bazitangura gutahukanwa itariki ya 27 z'uku kwezi kwa munani Iyi ni imwe mu ngingo zafashwe n'inama nyabutatu yahuje Burundi, u Rwanda n'ishami rya ONU ryitaye impunzi HCR kuri uno wa kane. Abazotahukanwa bazobwirizwa kwiyandikisha umwe wese ku gatwe kiwe. Ido ni ido na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Umuvugizi w'ishami mpuzamakungu ryitaye impunzi HCR mu Rwanda yemeje ko abari mu nama yabaye kuri uyu wa kane kubegwa n'ikibazo cyo gutahukana impunzi z'abarundi zivyifuza ziri mu Rwanda bafunditse ko mu ndwi zibiri ico gikorwa kizotangura. Mu kiganiro cyihariye n'ijwi rya Amerika, Elise Vireshalana amenyesha ko iyo nama nyabutatu yahuje abaserukira Burundi, u Rwanda rwakiririza impunzi hamwe n'ishami mpuzamakungu HCR ribitaho, yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa video conference kubera ikiza cy'umugera wa corona kitorohereza ingendo. Elise Vireshalan abandanya amenyesha ko hemejwe ko igice cya mbere cy'abifuza gutaha kugushaka kwabo kizotahukanwa itariki 27 z'ukwezi. HCR rivuga ko impande zose zihaye indwi zibiri kugira ngo zitegure icyo gikorwa ribona ko kitoroshe. Hari hamaze iminsi hari urutonde rw'abarenga 600 biyandikishije basaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi kubafasha gutahuka bava mu ikambi y'amahama irimo abarundi barenga 60,000. Kuri abo akanyamuneza ni kose.
Yewe giti cyanjye ni umunezero ntangere kubera yuko ndifuza gutaha bikiye mu mategeko ntaciye mu kinywabi. Yo bitaba ibintu byo kugenza mbana ataje na kera. Yewe nana ibyo no kwiyandikisha kuri telefone n'umuryango wanjye turindiriye yuko ahubwo badushyira mu iraundi ya mbere ifite ke 27 ubone tugasubira mu gihugu cyacu. Nimara ikintu cya mbere kizonezerera munyamakuru nongeye guhonyo zikirenge mu gihugu cyanjye.
Icyo bikoze HCR ryamanitse itangazo mu ikambi ya Mahama rivuga ko umwe wese abwirizwa kuja gusaba guhunguka kugushaka kwiwe. Iryo tangazo rigira riti guhunguka biraba impunzi zishaka kandi zamaze gufata ingingo yo gutaha. Abakeneye gufashwa muri ubwo buryo bahamagariye kuri telefone buri wese ku giti ciwe ekipe yashizweho i Mahama n'i Kigali. Twashizeho iyo nimero kugira ngo impunzi zitahe mu mutekano ntangere kandi mu buryo buteguwe neza. Yamara hari impunzi zibona intambamyi kuri uwo murongo wa telefone ahubwo zigasaba ko bashyirwaho ibiro byakira bifuza gutahuka.
Ndewe rero ikibazo mfite kubera tubazo kwiyandikisha kuri telefone nashaka mu kwanza nayo batubariza nk'abantu bafite uburenganzira bw'abantu ati nk'umukecuru atazi kwandika adashoboye gutora izo nimero za ID ayandike muri mesaje atase na telefone akaba akeneye ibyo bintu murumva ko ari nk'intambamyi bitazoshobora kubimushikira nawe aronka uburenganzira bwiwiwe. Bari gushinga biro mu ikambi ubukeneye akagenda kwiyandikisha bakamwandika cyangwa zikoresha telefoni. Nayo nyine ni intambamyi muri bimwe bizotuma abantu badashobora kwiyandikisha neza kuko bose siko bafite telefoni. Ku bwacu dusaba yuko ujyaho ibiro ngaha mu ikambi umuntu wese agateza kwiyandikisha kuko tuvuye nko mu nk'ikiragi kitazi kuvuga cyo kwiyandikisha gute. Ako abandi ibiro hanyuma amabwiriza ya COVID bitwaza baduhaye ubupfukamunwa twamara ubupfukamunwa twubahirize intera hagati y'umuntu n'uwundi.
Kuri abo HCR arivuga ko ahubwo ari uburyo bworoshe kuko uzobura telefone azokwegera abaserukira HCR aho bakorera hose. Nayo ku kibazo cyo kugurura ibiro byihariye icyo gikorwa umuvugizi wa HCR avuga ko bizovana n'abakeneye gutahuka uko bangana. Nubwo hari abamaze gusaba gutahuka hari n'abandi babona ko iyo ngingo itabaraba kuko bataratekanirwa mu mitima yabo.
Twene cibituraba ko kuko mu Burundi nta mutekano uriyo.
Ubwambi nabasaba ko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu bashobora gutaha bameze neza.
Amahoro naboneke niyaboneka nshobora kuba notaha none ariko wumva dushobora gutaha n'ubundi yakwezeho ziracyahari none zigihari wumva two mutahira ko gute
na twebwe twahunze atari Burundi bwacu. Umugore yawe kanye umugabo niwe waza gucura twebwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka gutunyuruza na twebwe.
Ubuserukire impunzi ziri Mahama Jean Bosco kwibishatse asaba ko ubutunzi bw'abatarahunguka bwo kingirwa mu Burundi.
Turabona abari kubarahunga uno munsi mu makambi ya transit harebo benshi bari kubarakigwa bisobanurwa yuko umutekano ni muke. Ibintu z'abantu bahunze birimo amazu yacu birimo n'ibindi bitandukanye n'ukuri nibarabe kugira ngo bacungere ibintu kuko igihe nicyagera bazasubire mu gihugu cyabo ariko aramahoro
inama nk'iyo ihuza Rwanda Burundi na HCR ku kibazo cy'impunzi ni jambere ibaye HCR rivuga ko izari zimaze kuba zari zerekeye abahungiye muri Tanzania Burundi bwaheruka kwagiriza Rwanda ko ari bwo gwafashe mbiri izo mpunzi ruzibuza gutahuka Rwanda bwo ruzyamirira kure rukavuga nyabona ko Burundi ari bwo bwanse kwakira abanyagihugu babwo ishami ryawo ne gitaho impunzi HCR kigerekana ko impunzi z'abarundi ubuzirenga gato ibihumbi majana tatu na mirongo itatu na bitatu muri Tanzania niho hari benshi abarenga ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bine mu Rwanda hari abarenga ibihumbi mirongo irindwi na bibiri muri Congo hari abarenga ibihumbi mirongo ine n'umunani co kimwe no mu Buganda hari nk'abo barenga ibihumbi mirongo ine n'umunani Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika
Agataho tukiri kuri kino kibazo cyo gutahukana barundi bahungiye mu Rwanda Uburundi bwagirije ico gihugu kugifata burwati abanyagihugu babwo bifuza gutahuka mu kiganiro umushikiranganje jeje vy'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu yahaye amenyesha makuru kuri wa gatatu ivyo vyagirije yavyamiriye kure Mugenzi wacu Asumta Kaboyi atwibutse ivyavugiye muri ico kiganiro.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta bimaze iminsi bivugwa n'igihugu cy'u Burundi ko u Rwanda rwaba rubuze impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda gusubira mu gihugu cyabo asubiza ko ntacyo u Rwanda rwakunguka.
Kuvuga ko twafata impunzi bugwate kereka niba n'ibindi bihugu byose aho impunzi z'abarundi ziri hose naho ariko bimeze. Nta n'inyungu n'imwe twaba dufite twebwe yo kugumana ziriya mpunzi biratangaje kumva u Rwanda rushobora kuregwa ko rwafashe ugwate impunzi mu gihe hano hari abarundi bahamaze iminsi bageze ku ijana na gatatu na batandatu baje mu buryo butandukanye bamwe bari mu ngendo igihe imipaka yafungwaga bamwe bari baraje kwivuza hano basabye gutaha i Burundi barabangira kumva rero bitangaje ko bamwe twaba twarafashe bugwate abandi nabo bakaba badashaka kubakira aribo banahaye n'uruhushya rwo kuba baza hano ariko byo gufata impunzi bugwate byo nta n'ibintu bidashoboka nta wese twazihamagaye ngo zize hano nta n'impamvu twaba dufite n'imwe yo kugira ngo
Minisitiri Biruta yavuze ko igihugu cy'u Rwanda kitigeze kigira Umurundi kibuza gusubira mu gihugu cye ko ndetse kuri uyu wa kane hateganijwe inama ihuza u Rwanda Uburundi ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ngo harebwe icyakorwa kugira ngo impunzi zifuza gutaha zifashwe asubiza ku magambo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse kuvuga ko igihugu cye kitagenderana n'igihugu gikoresha uburyarya Minisitiri Biruta asobanura aho u Rwanda ruhagaze
twebwe nk'uko mubizi nk'igihugu twiteguye rwose kandi twabivuze kenshi twiteguye kubana neza n'ibihugu byose duhereye ku byo baturanye by'umwihariko n'u Burundi ariko kugira ngo bishoboke buri wese agomba gukora uruhare rwe igihe rero hari utabishaka ibyo kugira ngo bishoboke byagorana kuko niba abantu ari babiri kugira ngo babane neza nuko bombi bagomba kuba bafite mu bushake icyo twavanyemo ni uko ubushake bushobora kuba budahari ku ruhande rw'u Burundi
aho ni mu majyepfo y'u Rwanda nyamara umubano hagati y'u Rwanda n'umuturanyi warwo mu majyaruguru Uganda nawo wibanzweho cyane mu kiganiro cyo kuri uyu wa gatatu Minisitiri Biruta yagarutse ku ibaruwa iherutse gusohorwa n'igihugu cya Uganda aho ibiro by'umukuru w'igihugu muri Uganda byandikiye ba komiseri w'uturere n'ababungirije cyane mu bice bihana imbibi n'u Rwanda isaba abaturage ba Uganda guhagarika ingendo zigana mu Rwanda ndetse n'abayobozi bagatangira gushyira mu bikorwa aya mabwiriza
kuba bagira inama abaturage babo kutagenda mu gihugu kinini ibyo ni uburenganzira bwabo natwe hari igihe twabikoze kuko twabonaga ko abaturage bacu bagera i Uganda bahohoterwa ko twabagiriye inama ariko muri iki gihe byo biranagoye kumva kubera ko n'ubundi imipaka irafunze kubera iki cyorezo cya COVID-19 usibye imodoka zigenda zizanye ibicuruzwa zikaba zifite abazitwaye aho nibo bantu tuzi ubundi bambuka imipaka abandi bose bambukira ahantu hatemewe kandi bajyanye n'ibikorwa iyo ugiye gucuruza butemewe n'ibindi bikorwa bitemewe muri rusange nta bantu ubundi baba bari mu makosa kubwira abantu ko batemerewe kugenda kwambuka umupaka ubundi ni ibintu natekerezaga ko ari byo biriho kuko bifunze umupaka ni kugira ngo abantu bemerewe kwambuka n'ubundi ko byari bisanzwe nicyo kiza kimeze nk'urujijo muri bene iriya baruwa ariko kuva bayanditse batarahihakanye nukuvuga ibirimo tubifata ko ari amabwiriza y'ubuyobozi ariko nanone ibirimo bitari byo ntabwo yatubuza kubisobanura ko atari byo.
Minisitiri Biruta yemeye ko u Rwanda rwarashe abaturage ba Uganda bazaga mu Rwanda mu bikorwa bya magendo bashaka kurwanya inzego z'umutekano ko ariko batigeze bagira umuturage wa Uganda bahohotera. Muri iki kiganiro kandi Minisitiri Biruta yanagarutse kuri komisiyo yashyizweho n'Inteko Ishinga Amategeko y'Ububiligi igiye kwiga ku bukoloni bw'Ububiligi u Rwanda, u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nawe agaragaza impungenge z'ibizava muri iyi komisiyo mu gihe yemeza ko yashyizemo umunyarwandakazi Rura Uwase. U Rwanda ruvuga ko akekwaho gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.
Iyo ufashe rero umuntu uzwi mu guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mu Rwanda, ukamugira umuntu w'umuhanga iyo bene iyo komisiyo yakwifashisha, bitanga isura y'icyo ushobora kubona kizava muri iyo komisiyo. Iyo komisiyo niba bene abo bise abahanga bameze batyo, nta kindi ushobora kuyijyanamo usibye ibishingiye ku bitekerezo byabo no ku myumvire yabo.
Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yari iherutse kwibaza ku musaruro uzatangwa na komisiyo yashyizweho n'Inteko Ishinga Amategeko y'Ububiligi mu gucukumbura iby'ubukoloni bw'iki gihugu ku Rwanda, u Burundi na Congo. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi bakunze b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11:30 kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. N'Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Akarino ngaha duce dusozereye ikiganiro wanyu mu ntara kino munsi, dushimire abagize uruhara bose ngo gitegurwe congere kibashikire. Kuri mikro mari kumwe na Diane Ninahazwe na kibateguriye nongera ndakibashikiriza. Magdiri ya Bero yegeranije amajwi na mwebwe mari muduteze abiri mwakenuye. Mubandanye kuranirwa n'ibiganiro bitandukanye by'Ijwi rya Amerika aho mutwumva muri mu mihana yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
n'abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose
tubashimire bagenzi bacu badushikirije amakuru iyo mu karere n'ikiganiro iwanyu mu ntara amasegonda makeye igihe cy'isaha 12 murumvise ikiganiro cy'umuziki tubashikirize iminsi